VOA. Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kuri mikro ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri Isamu. Ndi kumwe na Ange Fidele Niyongabo, kaze mu biganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu, no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ntabwo mu mitekerereze yanjye numva hagomba kuzamo guhangana, ahubwo hagomba kuzamo gufatanya mu gushaka ibisubizo kugira ngo turebe ko mu rwego rw'umuryango ibintu byagenda neza kurushaho bishingiye ku mikorere n'imikoranire myiza mu rwego rw'akazi kacu.
Wani Christophe bazivamo icegera cy'umunyamabanga mukuru mushasha w'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu seruko. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turega ku mukanya gatoya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, makuru yo mu karere. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko Christophe bazivamo avuga ko kubona aturuka mu gihugu cy'u Rwanda kitarabana ryiza n'igihugu cy'u Burundi umunyamabanga mukuru aturukamwo bizotuma batumvikana. Mu ushinga amateka Christophe bazivamo abona ko ahubwo anosaka ryo kuguterera ari mu kibanza ciza kugira impari no kutumvikana hagati y'u Rwanda n'u Burundi bitorebwe umuti. Abivuze mu gihe aheruka kurahirira ku munsi wa kane uheze gutangura ayo mabanga. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Honorable Christophe Bazivamo aherutse kugenwa kubicegera cy'umunyabanga mukuru w'umuryango wa Afrika w'Useruko, avuga ko azi neza ibibazo umuryango ufise cyane cyane amatati ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda avamwo hamwe n'u Burundi buvamwo ambassadeur Libera Mfumukeko umunyamabanga mukuru wa EAC bagiye gukorana. Honorable Christophe Bazivamo avuga ko umuti w'ibibazo bihari atari cyo yita ubushotoranyi canke guterana amajambo kuri we kuzuzanya no kujinama n'ingingo nivyo bizotuma be n'umunyamabanga mukuru baterera kugira ngo ibibazo biri hagati y'ibihugu bibiri bavamwo bihere.
Ntabwo mu mitekerereze yanjye numva hagomba kuzamo guhangana, ahubwo hagomba kuzamo gufatanya mu gushaka ibisubizo kugira ngo turebe ko mu rwego rw'umuryango ibintu byagenda neza kurushaho bishingiye ku mikorere n'imikoranire myiza mu rwego rw'akazi kacu. Nkaba niteguye rero gukorana n'abandi ko n'ubundi nemera ibijyanye no kuzuzanya kw'inzego, nkemera ibijyanye no gusangira ibitekerezo, kugira inama no kugisha inama. Cyaba gikwiye nuko mu bufatanye mu rwego rw'ubunyamabanga habaho kuzuzanya no kugira inama muri gahunda yo kureba icyafasha kugira ngo ibibazo nyakuri bigaragare uko biri, hanyuma n'ibisubizo bikenewe uruhare ubunyamabanga bukuru bwashobora gutanga burutange mu buryo bukwiye.
Amenyesha ko uruhare rwiwe rubwirizwa kuboneka mu bibazo nk'ivyo kanatsinda ngo ni inshingano ziwe nubwo bitoroshe.
Izi ni inshingano nshya, birashimishije kuko bijyana n'icyizere, kandi numva ko hari indi ntambwe muri gahunda y'imiterere y'imirimo kubera ko nari nsanzwe ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Nzi ibibazo bitandukanye bihari, nzi n'uburemere bw'inshingano, kandi ubwo nkaba niyemeje n'ubundi nk'umuntu uzi inshingano izo arizo gukora ibishoboka byose kugira ngo uruhare rwanjye rube rwafasha mu by'ukuri mu gutuma imicungire gahunda zitandukanye mu rwego rw'umuryango hari icyakwiyongeraho.
Igihe umushinga amateka bazivamo yarahirira gutangura aya mabanga mashasha y'icegera cy'umunyonga mukuru wa yase.
Ninampongeza sana mheshimiwa Bazivamo.
Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ari nawe atwara inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yamwiforije ko umuzo wiwe wogira ico uhindura mu bibazo bihanze umuryango.
Nina imani kuingia kwako kutaleta mawazo na maono na mtazamo mpya.
Ku munsi wa kane uheze mu nama idasanzwe higira 17 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, aho umushinga amateka yarahirira gutangura amabanga yiwe.
I Christophe Bazivamo do solemnly swear that I will not.
Yiyemeje ko azo yarangura ateziganije kandi adahengamiye ku ruhande na rumwe nubwo coba ari igihugu ciwe.
So help me God.
Cyeklavini inkuru ya Rusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Claver kuri yonkuru. Mu Burundi umurongo gutabariza utariha ijana n'icyenda nturamenyekana mu ntara z'uburaruko. Abagendesha amakinga mu gisagara cya Ngozi bavuga ko bagira amasanganya bakabura ikibatabariza indwi irangiye ishyirahamwe Croix Rouge riri kumwe n'ayandi mashyirahamwe ane ryayimaze rihimiriza abarongoye abandi mu buzi bwa leta n'amashyirahamwe yigenga mu ntara z'uburaruko kumenyekanisha uwo murongo. Inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Nkuko bimenyeshwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge, mu mwaka w'2015 haribonekeje ibiza n'impanuka byinshi mu Burundi. Nibyo byatumye uwo muryango wiyumvira gushyiraho ubwa mbere umurongo wa telefone w'ugutabariza. Kubera ko uwo murongo wa mbere warugizwe n'ibiharuro byinshi wariha kandi ukagora abanyagihugu kuwukoresha, umuryango utabara imbabare Croix Rouge ufatanije n'ayandi mashyirahamwe ane waci wiyumvira korohereza abanyagihugu mu gushyiraho umurongo mugufi kandi utariha. Emmanuel Kayengayenge ajijwe gutunganya ivyikoreshwa by'umurongo ijana n'icyenda w'ubutabazi utariha muri Croix Rouge. Yari mu ntara ya Kirundo ku munsi wa kabiri asigurira abaserukira abandi mu buzi bwa leta no mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike imvo n'imvano y'uwo murongo. Indwi yose umuryango utabara imbabare Croix Rouge wayimaze umenyekanisha iyo nimero yo gutabariza itariha mu ntara z'uburaruko.
Uwo murongo wari 2022 2417 10 mugabo uwo murongo tuwusubirije n'umurongo ijana n'icyenda. Mu nyuma rero uwo murongo guhera mu kw'icumi urakora mugabo ntiwakora uko bikwiriye. Kimwe, wari umurongo uriha uwutelefonye ko warariha. Icya kabiri, wari umurongo muremure mu nyuma mugo tugahura abanyagihugu bikabagora ngene bagutabariza ko. Icya mbere, kuwufata mu mutwe biragoye. Umunyagihugu ashikiwe n'ingorane ntiyamara amahera muri telefone. Ugahura ni kibazo.
Mbega icyo gikorwa cyo bagikenewe. Ijwi rya Amerika ryegereye abantu bakunda gukenera ubutabazi kenshi. Nabunguruza abantu ku makinga bavuga ko bakunda kugira amasanganya kenshi bakabura ubatabariza. Twabasanze mu gisagara cya Ngozi aho batubwiye ko uwo murongo atanu wo bari bazi.
Ariko ntatugendera nazo. Tugize ingwa ntihagire ngo dutabaze. Hama kugonze uri ko atwara umukiriya ntihagire umuntu utabaze. None mu gihe cyose utabaze yakugonze uravunda garagoma yibandaniriza.
Ariho umurongo Croix Rouge iherutse gushyira ahabona witwa ijana n'icyenda wo gutelefona ko wagusa utari hamwe bwa umurongo mwari mu buzi.
Abantu bose batahura kabisa je uwo murongo ntawe twari bwumve. Twebwe mu isonzwe no kubanza kumenya ico wo dufasha. Hanyuma tukamenya ingene tuhamagara ako twabanje kumenya ico wo dufasha uwo murongo. Misanzu twebwe mu batagisi bivero benshi urabona yuko hari abusanga ta telefone bafise. Hama rero iyo utagize nkatombara uco usanga hari nk'umutagisi bivero nk'iruhande yawe nyene yo gufasha umwo mwanya nta bica bigorana.
Nizigimana Salvatore ajejwe kumenyekanisha umurongo w'ubutabazi utariha ijana n'icyenda muri Croix Rouge asaba abaserukira abandi bamaze gusigurirwa akamaro kawo kumenyekanisha gushika kure.
N'uyu murongo rero n'umusaje kudufasha kugira twubahuke tuvuge ibitugoye. Genda rero mutumirire abo mwaje muserukira kugira bashobore gukoresha uno murongo, bashobore kugira igikoresho cabo, bashobore kuvuga. Murongo w'ijana n'icyenda rero buri ngaho kugira udutorere inyishu y'ibyo bintu byose.
Mu ntara ya Kayanza, Melchior Nyabenda umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano n'imico kama avuga ko uwo murongo bamenyeshejwe muri iyi ndwi uje hageze.
Tubona ko uwo murongo uje hageze mu ntara kuko twabona kenshi amagisida menshi abera, impanuka nyinshi zibera mu barabara, hari impanuka usanga n'iz'umuriro, impanuka z'amagisida nk'uko tubivuga, n'izindi nshingwe y'imvura yavuze ugasanga benshi bamererwa nabi. Rero twe turabona ko ari akarusho hano kandi bizotuma n'inkuru zishika kare. Kuko hari igihe usanga hari ibibera mu makomine kanaka cyangwa mutuma kanaka cyangwa ikindi kanaka bigateba.
Mu ntara ya Kirundo mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka n'ibiza bemeza ko uyu murongo uje kuborohereza akazi. OPPD Ndizeye Jean Bosco arongoye ico gipolisi mu ntara ya Kirundo.
Ahubwo bigiye koroha kuko inomero twahora dukoresha ijana na cumi na gatatu abari bayimenyereye cyane abari abo mu gisagara cya Bujumbura. Mugabo iyi y'ijana n'icyenda abenegihugu izashobora kubafasha. Twebwe Croix Rouge na Plateforme Nationale bari basanzwe bakorana ako kazi kamisi yose kubutabazi twebwe tubona yuko ahubwo bizatworohera no gushika aho byahora bitugora gushika kuko abene gihugu bazotanga inkuru hakirikare
kugira uwo murongo uboneke umujyango utabara imbabare Croix Rouge wakoranye n'amashyirahamwe ane ariyo World Vision OIM OCHA na Caritas Burundi bakoze igikorwa cyo kumvisha akamaro kawo amashyirahamwe gutumatuma nako hakoreshejwe umuhora wa telefone maze nayo arabumvira arabafasha kugurura umurongo 109 w'ugutabariza utariha mu ntara z'uburaruko Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru amashuri amwamwe afise uburaro mu Burundi arafise ingorane z'amamatera yo kuryama ko mu gihe hasigaye iminsi mike umwaka w'ishure w'ibihumbi 2016 ushira w'ibihumbi 2017 utangure umenyesha makuru wacu eroje wirikaneza niyo nkuru yakwirikiranye
ushitse ukibuga cy'umupira w'amaboko kiri mu bigo by'ishure ryisumbuye ry'uburaro rya Kiganda urabiye kure wakirwa n'amamatera yandagaye hasi ku isima menshi rwose ariko wegereye ayo mamatera ni nk'icitiranwa cyayo amwe ariko ibiremo ayandi mishono inyuza abanyeshure bagerageje gushirako kugira ngo bafatanye utumanyu manyu umuyobozi ajejwe uburaro kuri iryo shure yabwiye ijwi rya Amerika kuba ariko haba igikorwa cyo gupompa izo matera imiti yo kwica ibihere kuko byinjiramo byoroshye rwose umunsi twahaca twasanze bamwe mu banyeshure b'imvukira ariho bari baje mu birori by'ukwiginana biheraheza ibikorwa by'iterambere bakoreye mu mihinga itandukanye ya komine Kiganda Alice ndabihawe n'Imana umunyeshure mu mwaka w'11 mu gisata cy'ubuhinga n'umwe muri bo namubajije uko yiyumva aravizo matera bucaza kurarako
ahubwo birateye n'ubwoba kubera abanyeshure murabona turi benshi mugabo imatera nazo ni nke usubiye kugaruka kuryama wiyumvira kugarutse kuryama kutuntu turaho ukuntu ture urumva ufise n'ubwoba gose
uwo mwigemana natwiganira uko yaryama mu mwaka w'ishuri uheze
izi matera kubera ko ku mwaka uheze nko mu mashuri ya twaziyeme usanga zari nkeyi twaryama nabi gose kubera twarababara gose kubibaho nkajewe nasanga ndyamye ku gace gatoye numva bimbabaza gose kubera usanga no kwiga bitagenda neza kubera uryama ukababara gose ugasanga ntujyamye neza ugasanga no kuvyuka kwiga mu gitondo birakugoye kubera wari warushe kuno twaryama direnterna aduhaya kamatera gatoya twararyama dushashe yarakaduha tukagasasa hanyuma nyene tugasasa neza nishuka ugacusanga kagera nko ngaha kubisusu nyene ugasanga hepfo ku ntango ntagasigara uro hepfo ku ntango wasasishuka nyene ugacurekera imisegetera direnterna yari yaduhaye imwe twarayiseguza iyindi nayo tugashira ku ntango beshi bararuha ugasanga baracerwa muri etide kubera kuryama nabi
si Alice wenyine ahita arungura kuduce twa mamatera zoryama ka mu minsi mike n'imbere nare irakoze bucaje mu mwaka w'13 mu gisata cy'indome niko kuko
nakuri iri kurazira bucaje cyo mu ishure no ku mwaka uheze hari abanyeshure uje utevye bashobora kuri mate ugasanga uryamye ho gitanda gusa higaragara hari imisegetera bari bazanye ngaho bonye kugira baduhe benshi abanyeshure benshi niyo bace basasa kugira baryame no kwiga ntibashobora kwiga neza usanga baratoryamye neza usanga no mwishure gumusinzira neza ngo kurikire neza ivyigwa
ubukene bw'imatera kuri isi ya Kiganda buremezwa kandi n'umuyobozi ajejwe ivyigwa Roger Gahungu
twitegure kwakira abanyeshuri bashika nko mu 600 ariko turavye imate yadufise izo bazitwa ko zikomeye ntizirenga 120 mu bisanzwe aho twaryamika abanyeshuri umwe babiri bajya ku materi imwe twaryamika abatarenga 240
ubuyobozi bw'ishure buvuga ko bigoye kwitega amanota meza ku banyeshuri bataryamye neza
mwaka uheze twari dufise izi matera nyene zimeze ukuri umugurumbu ku mwanya uhaca niko ziguma zihera turabona neza ko tudashobora kubandaza dukora ibikorwa neza tudashobora kuryamika abanyeshuri kuko urumva umunyeshuri ataryamye neza kugira witeye ko azana umwimbu mwiza biragoye
abanyeshuri basaba bishoboye kubaronsa ifashanyo z'amamatera
ubwo babishoboye kweri dutera kamuneti yuko yofashe kwishoboye kose kugira ngo turonke imate ko abona nizikeyi muziryamye ko muri babiri ashobora gusanga naho nyine mutaryamye neza ni by'ubitanda ari bito bito nazo nyine nazitozito zarashaje imbere niziha babishoboye nk'umunyeshuri yo ushobora kuba afise nk'imatera yiwe
twasaba nk'abo hejuru ko boturungikira izindi matera tukaronka ingene turyama neza kugira twige turyohewe
abayobozi nabo baca bafise icyizere ko bazote bakaboneka babasahiriza
Kwa hivyo kibazo shayikimaze kuvugwa kirashika no hejuru twari twasabye ko bodufasha ariko twararindiriye ntanyishu turabona ntitwatabyizigira turacyarindiriye twibaza yuko akamo bagumye bakumva zote bakagice bashikako
twagomba dusabe abantu bose babona yuko bodufasha duhere nko kuri leta irabe igire kigoro turondere na nkenya hanyuma tufate n'abantu bimvukira canka abandi babona ko hagira ico bodufasha nabone baze batutera gatucumu kwagomba dusabane n'ubushikangaje bw'indero bwo busanzwe butujejwe budukurikirana muri byose ko ari bwo bwogira uruhara runini mu kudufasha muri izo ngorane dufise.
Ishure ryisumbuye rifise uburaro rya Kiganda ririmo yubatswe imbere y'uko Burundi buronke intayo yo kwikukira ryubatswe mu mwaka w'1954 kuva hatangwa uyu mugambi w'inyigisho w'ishure nshingiro riri mu mashure yakira abanyeshuri benshi rwose. Isomero rimwe usanga arimo abana bashika ku 90. Eroje Rika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nturire kazoza. Jerome Nyunzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norereka zoza mwikundira kina ni gice cha kabiri cy'ikiyago cerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amazi imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri Honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sanya Frodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijya gahutu Remi uno munsi turabira hamwe nabo batumire nimba vyukuri amasezerano y'amahoro y'Arusha agikenewe uno munsi. Honorable Phineas Nigaba atangura gufata ijambo agaruka ubwa mbere ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi hagati mu gihugu.
None twebwe ko duserukira imigambwe kuki nta nimwe batumira wo bisigura gute ikindi nacho nashaka ndakubwire kugira ngo ibi bintu byizegwe hategerezwa kuba abanyamigambwe hakaba societe civile hakaba abanyamadini mbere hadishobotse hakabaho nabandi bantu batuje hagati kubera iki biramaze kubera ko abarundi twinubana kuko iyo hageze ko twicarana haca hazinduru hakwiye kujamwe umuntu yosuka mu mabisi bashaka ati barundi bicare hamwe nihaba hari ikintu bo kubusura kumvikana kiba kiri mu biba giteye ibibazo gitorega umuti biciye mu mwumvikano
ngaruka kuri uwo muti ariko mane subire kwa Pasteur Habimana kubgawe basanze abahutu ari nka 90% canke 80% boca bagira abasirikare b'abahutu 80%
inyishu yabonetse mushinga nta ubihinduye ntugabuye mu moko nico gituma cugabura umuntu ku muntu kwa kutugiye gutora ntajwi bandika ko n'iryo muhutu n'iryo mututsi n'iryo mutwa
ariko mu gisirikare ntibibaza yuko hagiyemo nk'abasirikare 15 babatutsi hakajamwe na 80 nabangahe babahutu boshora gutinya ryaho nyabwo
ibyo ni byimvira bishaje twagendiye kibinjana bitanu aho ubwo kumwe bwiyumvira yuko ari bwo karumara mugabo juko ndabibona ngahe Bujumbura Habimana ntembera namaguru nuwonyica ni umuteroriste ntabwo ari umututsi ntabwo ari umusende defudede ntabwo ari mu frodebu uwonyica ni umuteroriste umutama avuze ati tuzoba dusubiye inyuma mu gihe hari uwohirahira agakora kuri Arusha
agafuta
oya Arusha ntibayifuta nagiye aho ngaho nagushigikiye mugabo Arusha harageze ko tuyikosora kuko si bibiliya
ni bande bayikosora
lindira gatoya inyishu ubuciro mu bunyene Arusha hagiye JST bara bahutu uwavugwa cyane yari Frode agenda JDC bara batutsi uwavuga cyane yari Iprona bavayo bazi yuko 2005 amatora aba Abarundi swati batora Iprona swati batora Frode batumvikane mugabo sinzi ikintu byaje dini fasomira kireze
ngiyitanga
tuza tubona abarundi twebwe dutoye sende defudet n'uyu mugwi nkuno musi uri kurakora gese nshobora kutera ibyatsi jewe n'umunyamugambwe ngo ati urya mugwi ntutera ibyatsi gusa jewe gendayo umbarire yuko batakumvirije kutavuze
agende batamutumiye
jewe ndu umwe nakuviriye ngaha ntawari yantumiye njya mu gasenyi ibuganda mu cibitoro
kwitumira mu rubanza ni bibi
oya urumva wewe
ucu umuvumbye
oya urumva wewe none utantumiye gafeniasi jewe nkashiki wawe ugacumbonda ati uriya ni Habimana uwarahari wese yashize urutoki hejuru siba jabali baicha imbere baza ngo wewe nabanya jihugu bato nantigenda we nakuvuge lero nukuri ndasaba barundi ko twovuga ukuri kandi ukuri niko kuzodukiza lero uriya mugwe kujya byabaye 2005 abimvira kwa twa ntibatogwe uyu mugwe watowe nabantu 69% zirenga
ibishikize mu mugura vyemera tuvugana ukuri kuvuga ngo amasezerano yero ushafutwe uravyemera kuvuga ngo kuko bavuga ngo babifute
ega seniors kuva dutangura ntaranyumva iyo nyumva ntiwacunyagiriza yuko mvuga ngo amasezerano yarusha nafu
none kuwemera ko wemera ibyo ukora
gato ujya mugwi utanga raporo ushikiriza ibyo abanyagihugu bavuze
ni uhagaze
aho ujya mugwi uhagaze wowe urahaje
nawe ni uhagaze gufuta amasezerano y'Arusha
ndahagaze gutika no kugiye kwa Arusha uyifusa ubunyene uzobunkuriye ko sente
ntawe wemera rero ujya
wabyumvise
ujya mugwi ntawe wemera
no sikuba gusinda wemera
none ko ibyo
ikakujyaniranya umva yuko amakoro y'Arusha ndayemera inusu wabyumvise nkagira n'ibyo ngaya nawe Phineas ushaka kubaka iki gihugu gira ibyo ushima muri uriya mugwi uri kurakora
uyuhe
umugwi uri
asende
uyu nguyu uremeshe ibiganiro ngaha mu gihugu
ndakubwire mutama
yego
mu cubahiro cyanyu urya mugwi ntabyo uzoshobora kuko wagiyeho muntu mbere atarizo
ntuzobishobora kuko naje turi kumwe ngaha imbere yawe uri kuranyagiriza kunavuze ngo Arusha nyayifute kandi kuva mu ntango ariko natangiye mvuga Arusha
nibabivuze ku radio
umugutanze raporo abandi bantu bakabonye raporo baricara
bandi abo bicara niwe cyangwa kumenya rero nibandi
abo bicara aba bijejwe
bafeni
ugomba miliyoni 10 twese twicara
aha aho turi kumwe nibande bavuge
ugomba miliyoni
ushaka tubamenyere abo bicara nibanze
bazo kwicara
eh
abatowe muri ya mugwi batowe n'itegeko rya president ukaba rero utemera president je ndamwemera nk'umudemokrate nari nzi ko fraud bumatuzanye demokarasi kugira ngo niki udakunda urindira reka kunciramo niki udakunda cyemejwe n'abanyagihugu kuri plus 39 nk'umudemokrate wowe uripanga muri cyakindi ugashikana ijambo ryawe mugabo umaze we kwikurukishira ruhande ebye urumugarariki bagushira ruhande
politique ntabwo kuba umuvumbyi bibaho politique ujyana ijambo giwawe ibyo kuvuga ngo ugendere umuvumbyi kirazira muri politique
wavumbye ninde
oya yabatumira
jewe ndumunye politique
ndumunye politique
n'urumunye politique
narabonye ubwo butumire ngene butangwa businyako na mustanteri aho umuntu ashatse atabushaka ntaguha
bari abantu bari buzuye stade kubonga guseseka
na
bose bari bafise
ubusangara mu mwaka
bangwe rero tugaruke kuri Arusha kandi
yego
pasteur Habimana uri kuravuga wamaze kuvuga ibyo ushima Arusha ibyo yinegura twari tugeze rero kuri iki kintu cerekeye uno munsi kubgawe Arusha bavuze uti ndiyo ufutwa none ho hinduka iki muri Arusha
kubga pasteur Habimana jewe ntanga ikiyumviro nkagihinzego yuko ari hinzego abilite zishinzwe icyo gikogwa ati nyamara kuri Arusha jewe mboniki sinchafata inkoho amafirimbi ati nyamara tubihindura ku nguvu oya hari ubutegetsi urabanza ukabwereka bakanyako mwicarana yabivuze akikura ayo makungu je ya makungu uko nayabonye amakungu uko nayabonye ungirira ikigongwe kandi ngo nta byinshi ndenza ko c'est la raison du plus fort
ndasubiye kwa honorable Phineas ariko aravuga ati icyuko arushi futwa twese muragihuriza ko nawe ntavuga ko yofutwa mugabo hari byo
ndashimye ko noneho agarutse
agarutse no
agarutse
oya Phineas ushaka kutuganira Jerome ikiganiro ushaka kugihagarika gese inkundo umuntu ambeshera ndiko ndavuga liva gese ndagarutse ngira ngo kuva mu ntango naho wosoma ngaho ko nanditse ko nejo tuvugana kuri telefone wambajije ngo iki mbe Arusha ushaka kwifutwa nakubwiye ngo iki ntawofuta Arusha kuko bafuse Sentebe agafutiki nabambesha mbeshuza none ngarutse gute
aha kubwa Phineas niba nayo ikora abantu none Arusha mwibwe iracakenewe kujyanye niri uno munsi
mu bisanzwe itegeko uko iminsi igenda bagenda bajyadaputa badijana n'igihe ni kuva kiye gihe basezeranye hari ibintu byari bigezweho uyu munsi harashobora kuba harimo utuntu twohinyanyugwa
nk'utuwe
jewe nakubwiye ucambere cyo gutegekanya rujya gwego
ruje do gukurikirana ishigwa mu ngiro
ishigwa mu ngiro y'ibyo ba nibyo babasezeranye ibi bintu jewe bijanye n'inzego z'umutekano jewe cyo uko mbona ni ukoreshwa ibintu by'igikenye abantu bo kwicara bakavugana kandi sibyo biteye ingorane mu gihugu
ibi bice 50% by'abatutsi 50% by'abahutu biteye ubwo bahabimana byo gumuko
jewe kubwi wanje 50% kuba z'abatutsi 50% z'abahutu ntangurane biteye n'abatwobosha bakajamo kuko nabana barundi nabo nyene gusa icyo umuntu yihinyanya kikajamo mugabo ibyo bitigira bya 50% mbona nta kibazo biteye kuko sibyo siyo nkomoko y'ingorane duvise
ni ikibazo ingorane n'umunsi rihe
ingorane uyu munsi ingorane uyu munsi mu Burundi nuko abantu badashaka kuva ku butegetsi bagiye ku butegetsi bavuga ati nzobuvako ari uko yesaje tujye muri demokarasi y'ukuri apana demokarasi yo ku majambo
ariko mu vyanditswe muri Arusha muri ajya amasezerano nta vyo hinduka
je mvuga nti ibwirizwa nshingiro ni itegeko riruta yandi rikurira yandi mabwirizwa ariko ntabwo riri hejuru ya Arusha
riri hejuru ya Arusha ukiraho nyene pastor abimana gatwe ngo
gatwe ekana dakwereke
ibwirizwa shingiro
yakoba Jerome
ati gitugu kirakura n'igisumbi zose
ibyo ngibyo
ati nyundo n'isumbi ya
yuko amwajije izo sininde igitugu ninde ntiyabyishwe
yabyishwe neza cyane
igitugu n'ibwirizwa shingiro izo sininde ya Arusha
izo sini Arusha
ati gitugu kirakura n'igisumbi zose ati bwizo shingiro igwiza kuma gibuka ko Arusha ari umuvyeyi wacyo
ntako gibuka oya usa amategeko ntabwo le convention y'u Burundi leta y'u Burundi basinye ni nyinshi cyane mugabo
arazi convention hagati yande nande ega hariho abarundi bonyine bagize amase hagati yabo bagize amasakati yabo ibyo bya convention n'ibindi bihugu ibyo icyaga materite sicyo kimunakora darusha c'est très différent abarundi bari cyaye bonyine
bati ntabwo ari différent
bisigure
ntabwo ari différent
bisigure
iyo biza kuba ari différent nyakubahwa honorable Phineas ntimwaviye Arusha ngo mwicarire kwandika constitution mwayanditse kuko musanze yukoreza ko rudarusha difisi kindi kintu kizisumba kutava ku butegetsi ngomba ndakubaze Phineas kandi muze muvuga ukuri 1993 twego twara batoyi dutora president ndaje twa imyaka 5 mwaze gushika kuri 1998 kuki mutageze kuri 1998 muti imyaka 5 yakiraheze mwarabitanga
amatora bajyare abantu bose bahunze
none 2005 uko batabatoye
2005 twademe nta yashitse
ntango ano yari
ihari oya 2005 warusigaye ugwane
none
warusigaye ugwane
uvyemeye ko hari sigaye
ngwa warusigaye ugwane
ijambo uvuga ngo
2005 twa kugura amatora wewe
ibyo ngibyo
eh wari gushye
mbona ntungura utoki mbona ntungura utoki ntato kandi ko ndagutura wabyumvise ushavura udashavura
bishukuri
ye gusiki
na cyishye abanyepolitiki
navuze nti ko
amasasa ari karavuga intambara
z'ikoresha ngo banana ku butegetsi mwebwe kuki mutamara imyaka 5 nuko hari bibazo kuki mutaho bibazo byanyu mwebwe ntimutaho bibazo by'abandi
kuri ivyo bibazo niho dusozereye kino gice cya kabiri cerekeye amasezerano y'Arusha n'imyaka 13 amaze atewe ku igikumu mu gice cya gatatu ari naco cya nyuma tuzorabira hamwe ibikwiye guhinyanyurwa mu masezerano y'Arusha Jerome Niyonzima nongere nshimira abatumire twari kumwe nshimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike ntimuranirwe mu banki n'umuvyanyu na butaha
inshuti z'ijwi ry'Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ibiganiro rero twari tubafitiye bigarukiye ngaha mwari kumwe kuri mikro nanje Fidele Niyongabo washize hamwe ibi biganiro agafata n'amajwi Arifatu Arimas Karara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya modukurikirana kuri radio ijwi ry'Amerika.